Leo Masengo arongoye radio bonesha FM yarekuriye kuri no wa mbere gusubira gukora n'ikigo cy'igihugu kijejwe gucungera kwimenyesha makuru bikora sense arashimi yo ngingo ahamenyesha ko bihanganye bihagije akabashimira abafashije bose ahereye ku mukuru w'igihugu
cyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora ama imyaka itanu yari iheze n'imyinshi ariko nta kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza icya mbere rero ntutangura no gushimira umukuru w'igihugu wenyine yabitahuye yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi iri cyangwa ririya nta gihano cy'uko yugagwa burundu cyangwa asamburwa gitegekanijwe icya kabiri ni ugushimira urwego sense kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asabye ko hoba ibiganiro ibihano bigahagarikwa mu ndwi zitatu urwego sense rwashitse ku kintu kiboneka cyane rwose
ku kibazo kijyanye n'uburyo busabwa kugira iyo radiyo isubire gukora Leon Masengo abona ko ari ikibazo gikomeye asaba umukuru w'igihugu ko ikigo kijejwe gufasha ibimenyeshamakuru cyahaguruka kikabafasha
ikindi kibazo tugiye guhangana nacyo kibazo cy'uburyo ikibazo cy'ibyuma bimaze imyaka itanu bimwe byarasambuwe ibindi naho bitasambuwe kubera umwanya byaranonekaye birumvikana ariko twebwe kubera ko impumu twari dufitiye banywanyi bacu tugiye gukora uko dushoboye twibaza yuko mu bisanzwe sense yaduhaye ukwezi ko twoba twatanguye gukora ariko twe tuzogerageza n'imbere y'uko kwezi tuzobe twasubiye guhura n'abanywanyi bacu
n'abanyagihugu batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi bari basanzwe n'abanywanyi b'iyo radiyo barashima ko igiye gusubira gusamirana batamaradiyo abaye menshi abanyagihugu nibo bavyungukiramwo
twaryoheye kumva yuko Bonesha FM igiye gusubira gusamirana mu gihugu cy'u Burundi kandi tunizera yuko n'izindi radiyo zari zafatiye ibihano nkayo zizosubira gusamirana mu Burundi
tubyakiranye akanyamuneza tugasaba ahubwo ko na Europea ko yugururwa n'ibindi bimenyeshamakuru bisigaye byugururwa kandi habe gucunga umutekano w'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru nyine amaradiyo agacunga umutekano kugira kore yidegembya
na harakamwemwe ku muyobozi wabonesha FM Adrien Horimbera Rongo ishyirahamwe Association Radio Sans Frontières ryashinze Bonesha ntiyemera ubwo buyobozi
bushasha bwa Bonesha tukabufata nk'ivyaduka kuko mu bisanzwe naho yoba ari umuyobozi mushasha ishyirahamwe ndongoye ARF niryo ryonyine rigena umuyobozi w'iradiyo
iyo radiyo rero yahawe ukwezi kumwe ngo ibe yuguruye Nestor Bankumukunzi anayitekerera impanuro
twagomba twibutse abarongoye iyo radiyo Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga amategeko agenga igihugu kugira ngo ntihagire ayandi makosha yokorwa
iyo radiyo yuguruwe hari haheze indwi zitatu umukuru w'igihugu asavye urwego sense ko amaradiyo yugaye bogirana ibiganiro kugira asubire gukora muri kino gihe amaradiyo acugawe n'ijwi rya Amerika BBC RPA na Televiziyo Renaissance Desira Tujimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.